Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga abarundi bahurikiye imigambwe itandukanye hamwe n'abahurikiye mashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bagize imisi bashikiriza ivyiyumviro vyabo kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka wa 2022 mu Burundi hamwe no kuvyerekeye imigambi n'ingingo vyo gufatwa kugira ngo ayo matora azobe mwituze maze mu Burundi haboneke amahoro umutekano hamwe n'iterambere birama. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye umutegetsi yanonosoye politike y'Urundi kandi yigeze no kuba umukuru w'igihugu mu iki gihe akaba ari umukemuza amateka uyo nawe ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mu iki kiganiro rero turamusaba ace hirya no hino bimwe mu bibazo nkora mutima biriko birashikirizwa n'abarundi batandukanye barimo abarundi bamaze imyaka irenga ine mu buhungiro. Mwiwe neza Perezida Ntibantunganya. Perezida
Ntibantunganya.
Muratwumva?
Ibi bivuga nabi cyane gose ndabumva neza. Kuri telefone ya cyangwa bari hiyo.
Reka mbaze abo turi kumwe mu byuma ngaha turabingere bo bihingura kugira ngo akumve neza.
Ibi nebe ijwi ryanyu rishitse no rirajwangarara.
Reka mbaze abo turi kumwe twumve ngene bogira ubuhinga kugira ngo tubumve neza. Mukanya reka turasubira guhamagara Perezida Sylvestre Ntibantunganya ko telefone ntiriko ivuga neza ariko ibintu tuyaga cyane biza kuba ivyerekeye ivyiyumviro biko birashikizwa n'abanyapolitiki batandukanye eka bari mu nuru na ni Senared eka abanyapolitiki batandukanye abahurikiye mu mashyirahamwe adaharira inyungu za politike abo bose nibaza ko bagize iminsi bashikiriza ivyiyumviro bijanye n'amatora cyane cyane bikaba bijanye kandi no kuntu mu Burundi huboneka mahoro nituze birama ntibibe nk'uko vyamye biba igihe cyose hegereje amatora mu 2010 eka mu 2005 eka no mu 2015 ivyo rero n'ibintu abanyapolitike benshi baguma bagaruka ko twa kwibutsa ko no misi heze umukuru urunani Senared Dr. Jean Minani nawe nyine yatangaje ko urunani arongoye witeguriye gutahuka nkuko rero twashaka kubibaza umunyapolitike w'inariwonye mu Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya nashaka kubwa mbere na mbere mu tubwire kuvyerekeye ivyatangajwe n'urunani uko ntumwa vyakiriye urunani Senared ruhetse gutangaza ko witeguriye gutahuka mu Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ikayo baha ikiganiro cyangwa ibiganiro Perezida Ntibantunganya iyo nkuru mwayakiriye gute
jewe mu buzima bwanje bwa politike ndemera yuko mu bintu bimwe ibyo sariko biranga demokrasi harimo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine iryo rivuga ritomora nuko ugiye guhitamwo ukawufite uburenganzira ubushobozi bwo guhitamwo muri byinshi canke muri benshi. Hagize rero nko muri aya matora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyaza mutsoyajamwo urumva haragira ico vyunguye muri demokrasi bifatiye kuri ivyo byo gutora nayo kubindi imvo z'abatumye ubwabo zije no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayo batumye ngo icyo nkubwiye nuko bize batuye matora cyotuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo kiretse gusa bibaye ugasanga amatora adateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikari ibyo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye
hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje ivyatangajwe none ni Senared eka nivyo uyo mu goronani gwarutangaza mu ntango babona ko goronani goroheje imvugo namwe niko muyona
erega nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike hariho abo uyu munsi usanga kubona umengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa ikibagora ugasanga barashoboye guhindura intumbero mugabo igihambaye nuko bashobora kwemeza abakurikirana na cyane cyane abo politiki y'u Burundi iraba ni ukuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro gutaha rero bwa mbere ho n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tuje mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga uku cyangwa kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cange abandi bakayumva mu gondo burenda bo nyene akangondongono
nkuko mubizi goronandi ngo arasabye ko hoba eka ibintu meze nk'ibiganiro leta yubaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abarundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashobora gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta yakiriye gute
biva ku kugende umuntu abona kuganira uriya iyo mugiye guhiganwa ugabere wo guhiganwa kuganira mufise uwo mugira muti cyo tuvuga byose ubuzocurubanza ni naka aho naho ubucurubanza so wundi ni babarundi bo bene gihugu mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenegwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa aba ari amabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye uraze ubw'uwundi havuga mu by'amatora urabona ngiyo mu bihugu by'iwanyu ngizo za Amerika murandavyumva no mu Bufaransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokwereka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagarira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo gukora abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abagikadwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwe
hari abantu bavuga ko mu iki gihe bihweje imvugo ya leta y'u Burundi ikaba kihweza n'imvugo y'urunani Senared eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya aheze imyaka 40 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe mura ko bashora kuba barataye umwanya
reka ture kuko kenshi ara usanga navuga gutyo bataraje neza icatumye wafashe ngingo bayifata birashora kuva nuko abo bantu bafashe ngingo bari siguye mugabo kandi jembura bonumengo muri politiki y'u Burundi hari habantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bariko barakora naho muri senarede urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye i Bujumbura agiye hehe abari umuhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko aribo babigize ariko jewe saho nshira ikibazo ndagishira ahubwo ku kugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimo twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje ari amatora atizo kuyumvirwa neza gategurwa neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo butezwa kuja ndakunda kubisigura nejo bundi narubisiguye cyo ko ndavyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru no mu mwuga wo kumenyesha makuru atari hake abari hejuru mu mashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafite imyaka iri niburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane yego
bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 utusanga rero ari abantu baciye mu nzira zarangwe na zangorane y'ugucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri ya byagoranye muri iya myaka haba iz'intega n'imarangara haba izabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'1991 1992 asimbuza ibyabaye 1993 aho perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwicanyi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru ubwo wamanuka hasi rero ugasanga ubu uhatanguye kuja ahabona ugwaruka bamwe baruvuze rero ugwaruka atana kimwe je mvuze nongine subiremo atana kimwe usanga gwagirizwa cyangwa gwiyagiriza muri byabaye muri iyo myaka
ari nacyo gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo tuba je mvuga ni aya matora arabayategura arabazoyajamwo ari n'abarundi na bene burundi cyane cyane bategezwa kubona rero icyo gihe u Burundi bugezemo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana adatumiwe kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2022 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha yavutse umwaka umwe hasigaye umwaka umwe kugira ngo habe amasezerano yo guhagarika intambara urumva rero iby'intambara ndakubwiye bya kera kuva 1987 ndubimubaze iri kurasho no kuduga gushika ku myaka 35 uza afite imyaka 35 mu myaka y'ibihumbi 2020 mu bwakuza yavutse ryari yavutse mu gihumbi kimwe n'1995 muri ntega na marangara twatanguriye ko yarafite imyaka ingahe yarafite imyaka 5 igihe ndadeye
hari ibintu byinshi batazi yarafite
imyaka ingahe yarafite imyaka 8 urumva abo bose rero nuvuga ko ari u Burundi bushasha uri ko uraduga icyo gituma rero tuza gutegura ku buryo abo barundi bagenda bagira amabanga akomeye nabo nyine mbere bakayiyeho kurumva muri bo kuva ku myaka 18 baratora wagenda ukaraba kuva ku myaka 25 barashobora kwitoza kugira ngo babe abahanuzi makomine
bashobora
kwitoza kugira ngo babe mbere n'abadepite kuko ya myaka amabwirizwa ayaka ategekanya 25 barayifise kugira ngo bashobore kwitoza urubo rwo kuri gihambaye cyane muri mu buzima bwa kibyo gihugu twese tuzo kumenya tukaraba tukitegurira neza kugira ngo ntituzote igihe aho gufata ingingo zikomeye cyane
ibihutwe
kudabwira n'abarundi bo bene igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika turi kumwe na Enoch mwiriwe neza
ndakumva
muri higa Enoch
amahoro
muri hehe
ndabumva neza umugwa y'abaparazite parazite ukuntu
yego me duga ku ijambo rero mubaze ikibazo n'umwamufise ikibazo canke cyumviro turi kumwe na president Sylvestre Ntibantunganya ehoze yarongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ko bishikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye duga ku ijambo
yego reka ndamwambike kwanza mutumire hama ibindi bigiye ko direct
yego
tera inarebe yavuye mu Burundi uri demir kenzwe ngo bahunde ariko rero no muntu akeneye gutaha kandi mu gutaha kwa bakeneye kujya mu matora bakeneye gutsinda eski badotsinda gute hari abatangiye gutegura amatora depuis 2015 gushika no muntu uri demir bigofu hose narebe izo kwita ni migambi ya cyo ni cyambe cya kabiri icyatumye bahunga eski cyo bacarahe no muntu wabaje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa cyane bazo bayige gukemura ya byaje byoza zaratuye bahunga ko ni ndari abantu ba muri bo bagirizwa ibyaha bya dirike ko bazo bazaje bemeye gushika bashikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukora kandi kago nje zari bibazo byanze
murakoze Enoch turi kumwe n'umushya na president Sylvestre Ntibantunganya ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishugwa cyane cyane nuhuri kiye munani senarede ariko turaza kumuhakanya gira ica bivuze ko naho ibyo bibazo bitamuri abacane gose imbere yaho ariko reka tubanze duhi jambo Ndikumana niriwe Ndikumana muri hega Ndikumana
ya niriwe kwashanda mahoro
duga ku jambo kibazo cyumvira
jambo niko nyene numva mu tumire wa senarede atabaye hafi
yego
nibone kubaza ibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atacumbuze kubyerekeye ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi
yego
turamaze kubona neza yuko nk'umugambo umaze iminsi uri ngaha mu gihugu umugambo wa senewe n'urongowe na gatogwasa turamaze kubona itotezwa ryawo barafungwa bamwe abandi bakicwa abo n'abasanzwe bari mu gihugu mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi senarede imaze imyaka irenga kuri ine ingana kuri ine iri inyuma y'igihugu ubu nyine mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo bahe tubuhindure mu gihugu barabona neza ko bizaborohera
murakoze Ndikumana n'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishura senarede ariko nkuko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu henonosoye politike mu Burundi ayizi cyane gose bivuga rero ko ashobora kugira icavuze kuri ibyo bibazo bishikijwe n'abashinzwe ntahe no kandi Ndikumana rekatuma ijambo president Ntibantunga
murakoze kandi nawe wayivuze ibibazo byinshi babajije iyo habanyene muri izo ndongo ziza senarede urimwo akavishwa tukavyumva mugabo hari kintu tutavuze reka buriya mbe senarede ubu ni iki ninde ugiye kuraba koko nko kubanza babivuze uko yatanguye nahigeze ubu urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo nibindi mwagiye munashikiriza mu kumenyesha makuru aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere amenye neza ati mbega abo bavuga ko bazotaha ni bande icyo ni cyambere ica kabiri mbe barashobora gutsinda ibyo uno kubirekera abene igihugu kuko ijambo rya nyuma ni iry'abarundi niba bashima bazobatora niba bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze batabashimye naho azokwemera byateguwe neza ari ntahe yagiye hanyuma wayabaje ati byabatumye bagenda byaraheze ibyo ni ukuri abaza n'ukuri tuza kubishurira cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abanza kuzibagira umunya politike arashobora gufata ingingo abona iti iyi nizomfasha kugira ngo nshike kuco nemereye abarundi uzozere rugira ngo kuko uriye yagize kuko ngo nanje niko ndiza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemwo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukabiyufata namananga karorero kuri twebwe na Melchior Ndadaye mu myaka y'igihumbi kimwe na amajana icumi na mirongo umunani dufashe ingingo yo gutaha mu Burundi twe twatwara impunzi hariho abatatwumva mbere batuvuze ko n'amajambo menshi cyane mugabo inyuma y'imyaka cumi aho imbuto twabibye kugira ngo demokrasi itangure kuvuga mu Burundi igice cy'ishikiye ko hakaba amatora haba perezida Melchior Ndadaye agatsinda afatanyije n'umugambi wa Banyafrodebu muri bamwe nyene bagira batinyigo mwafashe ntiyari nziza hariho abaje bashobora gutaha kuko twashoboye guhindura ibintu mu Burundi aho urashobora gutanga n'ubundi burorero hirya no hino mu gihugu canke mu bindi bihugu ubwo sivuze yuko uko byagenze kuri twebwe mu mirongo umunani nane na gatatu ariko bizogenda kuri senare
tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Stanislas mwiriwe neza
Frederike
mwiriwe neza gira telefone uvuge cyane muri hehe
turi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo Kigali mu Rwanda
yego
nagira amanze ngushimiye Frederike nshimiye n'umutumirwa
yego
ngo ni Stanislas karahanyuze icyo nagira amubwire umutumirwa ese mu Burundi ngo gutora kwa matora yego aregereje umuntu yemere gutora afite imyaka ingahe ese nk'utari mu gihugu we yemere kuzatorera aho ari nk'abatari mu gihugu cy'u Burundi nyine ese nagira ngo mbabwire murakoze cyane ndabakunda kuganira
murakoze cyane rwose perezida ntibantunganya ashobora kuba afite ayo makuru ariko ayo n'amakuru kandi abari mu murwi se ntibashobora kuba butangaza cyane kumenya niba nibaza ko telefone ya Stanislas yoba icitse ariko reka mukanya perezida ntibantunganya aragira icyo avuze ku kibazo ashikirije reka ariko imbere yaho duhe n'ijambo Albert mwiriwe neza
mwiriwe cyane muraho
mwiriwe Albert muri hehe Albert muri hehe
ndi muri Malawi
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
icyumviro cyanjye ni uko amatora azogenda neza kuko nta kibuza ndabona n'ibindi bihugu byitwara nk'uko akarore nka Tanzania ugasanga amatora agenda neza ikibazo gusa ni uko abantu bakoresha noza imoto zabo bakabeshwa n'abantu bo hanze y'igihugu cyacu ugasanga bakuba perezida bigenda nabi ariko amatora azogenda neza
murakoze Albert reka dusabe perezida ntibantunganya agira icyo avuze ko byashikirijwe na reka ibibazo byashikirijwe na Stanislas abaza imyaka y'abazotora abari kuye gutora reka niba n'abari hanze y'igihugu bazotora n'icyo kibazo cy'icyumviro cya Albert avuga ko amatora azogenda neza akavuga ko mu gihe abarundi bashiramwo ibintu reka bya emotion ibintu by'akaranga mutima amatora ngo ashobora kugenda neza nduge ku ijambo
murakoze cyane Stanislas ikiro cyo abagije nk'uko wabivuze nawe ushobora kwishura abantu bagize umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu Burundi mugabo kandi umurundi wese iracane cyane bagira ati turarozi hari ibyo twizo kumenya mu Burundi uwese afise imyaka 18 uzuye arafise uburenganzira bwo gutora hanyuma imyaka 25 arashobora kwitoza kuba umuhanuzi mu ikomine bigashobora rero nuko ashobora no kwitoza kugira ngo abe umustanteri mu ikomine arashobora kandi kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka kubiraba abasenateri abakenguza mateka umuntu ashobora kwitoza afite imyaka 35 nayo ku kibanza cy'umukuru w'igihugu umuntu ashobora kwitoza afite imyaka 40 hanyuma abatari mu Burundi mbere barashobora gutora yego hariho ibitegekanijwe kugira ngo bashobore gutora hari ubuserukizi bw'u Burundi
kandi harabarundi benshi bafise ubwo burenganzira harabusanga bategekanije ingene boshobora kugenda gutora warumvise n'igihe biyandikisha ko handitswe abatari bake bari hanze inyuma y'igihugu mugabo gusa ico munagishura kifuka kigoye ni kubiraba impunzi kuko iyo umaze kuba impunzi haba hari ikintu citwa akara ubwenegihugu utabufise bugufasha kugira ngo utore uburi munsi y'amabwirizwa agenga ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi impunzi rero kenshi na kenshi zitora mugabo iyo umurundi uba mu kindi gihugu utahunze ukitwa impunzi urashobora gutora uragenda ahari ubuserukizi bw'Urundi ukiyandikisha hanyuma hagize gutora ukazuzwa gatora n'amajwi yawe mbere agaharugwa mu yandi
Albert ati amatora azogenda neza mu gihe hatoba akaranga mutima k'abanyagihugu
ahubwo ndamufashe ahubwo nareka ndamufashe kugira amatora azogenda neza abo bivako bivuga mbere ku bantu bashaka kuzokwitoza bazokwitoza naho urasanga hariho abari ku butegetsi bagira bati reka dusabe abanyagihugu bazotongere hakaba n'abandi barindiriye bagira bati mbe natwe ni kuki tutoshikirwa abanyagihugu bakatwizera bakadutora abo n'abakabiri abagatatu hari abategura ayo matora bonyene n'ukuvuga uyu mugwi ujejwe umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora muri ya miki nakubwira urwego rw'igihugu urwego rw'intara urwego rw'amakomine hari abakane nabo baza guhagararira amatora ababita mu gifaransa aba observateurs bashobora kuva hanze y'igihugu nk'uko bashobora kuva mu gihugu hagati ariko cyane cyane hariho bene Burundi kuko bose mvutse benshi usanga bava muri bene Burundi rero munabo bose hatagize ugira ati ngiye nikwegerako bakagira batereka dutunganye amatora meza ngira ngo ni wa wundi avuga ati ibiganiro babyumvikanye neza biri ku murongo neza nta kibuza kw'amatora aheza akaba neza
Tewe utenshi timwe se komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel Mwiriwe neza Samuel
Ero neza
muri he
ndi mu Rwanda mu keka Kayonza
Yego kandi kazi na ninde Akandi kazi na kawe ninde
Abanye tanzani wa Samuel
Yego tuga ku jambo ikibazo cyimo biro turi kumwe na president Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga ku bibazo bya politiki bishikirizwa muri kigi
maze kumva ibyo maze kuvuga ndije bafite umurongo mwiza wo gutegura iby'amatora ariko icyo najya nsabe abarundi nibo ubwabo bafite mu moko yabo uko bashaka kujyana igihugu muri rusange icyo nabisabira ni ugwa n'abatavuga bamwe n'ubutegetsi umwanya kujya baganira kujya amatora azagende neza icyo najya ngo umubaze ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemere nabo guhagarara amatora urakoze
murakoze Samuela ndeka mukanya icyo kibazo kandi kimubira umuwashikije president Ntibantunganyagira icyo abivuze ko ariko reka tubanze duhene ijambo Thierry muri Veneza muraho Thierry
na mahoro
muri hehe
ndi Bujumbura ariko sindabumva neza ariko ku byo numvise kuri sije na somye ingene amatora yogenda neza Demir Bent rewe kintu mbona ni uko leta yobanza ikemera kugenderana n'abanyepolitiki bahunze kuko niyo banyepolitiki b'ukuri ba opozisiyo tuzi kandi ngiye kuraba bari batanzwe bahiganwa n'umugambwe uri ku butegetsi kuva muri Demir Bent kandi iyi migambwe bonyine bishyiriyeho hama ikindi ni uko bokumvikana ku mugwi wa senge isoho ryawo apana abishyiriyeho bonyine bakabumvikanaho ikindi naco ni uko borekura hari imfungwa za politiki bafunzwe kubera ibyiyumviro byabo nabo nyine bakabarekura bakajya muri politiki kuko nabo nabanye politiki. Hanyuma icya gatatu ni uko boreka abanyapolitiki bakajya ku rubuga bakiyamamaza nk'abandi. Ubu mu gihugu cy'u Burundi nta muntu umwe ashobora kwambara umwambaro w'umugambwe aturukamwo kiretse Saint David Bigisi. Hagize n'uvuga yuko uri mu wundi mugambwe nka SNL cyangwa FRODEBU uba ufite amahirwe make yo kubaho mu Burundi. Urumva ko amatora adashobora kuba meza ngo igihugu kijye mu mutekano, ibyo bagira byose batabanje kumvikana ngo bande basubize ku murongo n'ibyo z'imbanyakure nta kintu na kimwe twapfa dushyitse ko ahubwo aho kuzonka amahoro tuzojya mu misumba ibyo dusanzwe turimo. Murakoze.
Murakoze Thierry Asano utize ko amatora ashobora kugenda neza arashikije ibyumviro ibintu abona ko byokorwa kugira amatora agende neza. Eka Samuel nawe nyine yavuze ikibazo cyo gushikirana n'abatavuga rumwe na leta. Perezida ntibantunganya abashikira ntabe babiri mwabwire
hari kimwe Samuel yavuze. Samuel wo mu Rwanda Kayonza yavuze igikorwa cyane kandi nakibuze nanje ati abarundi batwewe kwita bene igihugu ati no bafise mu maboko yabo kazoza ku Burundi. Nibyo kuko urumva iyo hageze kurondera ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu niwe wagenda gusaba amajwi. Ni ukuvuga rero yuko ataguhaye amajwi atabuyobozi ushobora kuronga atabukuru ushobora kuronga. Yavuze ati mbega abatavuga rumwe na leta bazugira ikibanza kimeze gute, ati bemerewe guhagararira amatora. Niba numvise neza ikibazo ni ukuri sinokishura kuko kigenda bijejwe wa mugwi
seni
ngawe woje navuze nti ni ngombwa ushaka kugira amatora abantu bose yizigiye ko abantu bose bizera imigwi ijejwe guhagararira amatora. Hanyuma Thierry na y'Ubujumbura ati leta yokorana gute n'abahunze asa n'uvuga mbere yuko muri politike y'u Burundi aribo bakomeye ahanagira mbere kiriko yihenze yafatiye kuki kugira ngo ngende bakomeye ko mbona icikana muri politiki ukomeye ari ukugene mugiye mu matora werekana ingene abarundi kwizigiye aza yuko numubavuga yuko batavuga rumwe na leta woza kubaza ngira ngo abo mushima ko avuze yuko abakomeye abo bari hanze bonka bake laba imigambwe iri mu Burundi uzi neza kuva muri imyaka y'igihumbi n'amajana icenda na 1993 amatora abaye urabe abarongoye iyo migambwe urabe abavuga muri iyo migambwe abari hanze uko bangana n'abari ngaha mu gihugu uko bangana. Aha rero nawe nyene ashaka guterera demokrasi yoza arashishoza neza akabona koko ibintu uko byifashe. Jewe ndaba neza nta bugambwe n'umwe mu migambwe ikomeye muri kino gihugu rudi urafise indongozi zawo zose hanze y'igihugu haba namba. Izo rero umuntu yoraba byanjye ndigwa umuntu akarabiza tukaza turiga kuraya ibintu uko biri. Ntiduhe ubushobozi abantu kandi kuri ubu batabufise sinoja kuvuga ngo naka nongiye kugirira propaganda uca nkuriya mubwo jenda birabye neza uko yabivuze siko byifashe namba.
Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose kuraba uko ibintu biri ni ibintu bishobora gufasha cyane cyane mu gihe haba hari nk'ivyo byo guhiganwa mu byerekeye amatora. Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Eric muriwe neza Eric muratwumva?
Ndabumva.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Ego. Nihaba hariho iradiyo cyangwa bashize kuri yo parlere no bikure ko turumva amajwi muri background.
Nari mfite ikibazo ngomba kubaza abatumire banze ndamukiza abatumire.
Yego.
Hanyuma akabazo kandi nashaka kubanza kubabaza mbega mu gihe baba bemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya 2022 ni ikihe gishasha cya mbere bogenda gukora bohindura kugira ngo abanyagihugu b'abarundi nabo baronkere inyungu icyakabiri ale
duga kwijabo turakumva
icyakabiri nagira kubaza mbega mugihe bazabemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya 2022 mbega mugihe hariho batukwemererwa yuko bakorana impunzi cyangwa abapfunduwe politiki 2025 bapfungurwa mbega bo kwemera gukorana n'iyo leta mwa matora cyangwa bo bigenza gute ikibazo cya nyuma nari mfite cyavuga ngo mbega mu gihe bazaba bashaka gukorana na leta y'u Burundi izo mpunzi byose nibyo navuze batabikoze leta y'u Burundi itabyemeye mbega ntibemera kubicamwo abazaba bari mu mpunzi ntibazohava babona nabi abari bakurikiwe mbere nk'uko byari byagenze 2025 kuko twashaka kumenya neza mu gihe bazoba bagiye muri leta y'u Burundi abari ngaha mu mpunzi ko nta kintu kibi bazigira babona abo bantu babakuriye bo hejuru murakoze cyane
murakoze Eric n'ibibazo mwabaje namwebwe mwabibajije mufise mu mutwe nk'umu unwanyi cyane umutegetsi umuhari senarede ariko nkuko twabivuze abanyapolitike binariwonye bose barashaka kugira ico bavuze cyane cyane turavye ku kibazo cyawe cya mbere aho muvuga ati none imigambo izoja mu matora ika izohindura iki imigambo izoba yinjiye mu matora izohindura iki tutavuze umugambo cyangwa urunani rumwe mu gihe imigambo itavuga rumwe na leta yo eka yokwenga gukorana na leta y'u Burundi ikibazo c'impunzi batacumvikanye ko nabapfunzwe byogenda gute izo ni vyimviro nka abanyapolitike banonose politike y'u Burundi bashaka gushikiriza president ntibantunganya
oye urakoze Frederic erega ucubona yuko abantu bari kora kuri kiganiro cawe kiganiro c'ivya America bipfuza kumva abo bantu bo muri senarede bonyene bakaza bakabasigurira kubu mbere na jewe nukwipfuza kubumva bariko barasigura neza imboni mvano y'ingingo yabo umva yuko ituma bagira ibibazo byinshi cyane bibaza
turumva ko banyotewe ibyimbo byabo tuzobatumira mu minsi imbere
bati ibyo byabo ndukuri urabona ko babaje bati gishasha buhindura ati sino bishurira
yego
babaje ibyo kuvugana n'impunzi sino bishurira ni byinshi mugabo cyo no vuga buriya kuko dayuze kare muri politike munya politike araraba igihe agezemo agafata ingingo mugabo akarukinga fashe ishobora kuzosahiriza igihugu no kuri ikibazo c'impunzi umuntu arashobora kwibaza ati mbega hari amatora meza yoshoka mu Burundi abahunze inyuma y'ibyaguranye mu mwaka wa 2015 batabanje guhunguka bica binyibutsa ikibazo twari dufise mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda igihe twe twari turi mu mugambi sa wa nyafurodebu turiko turahanira demokarasi mu Burundi hari abagira bati mbega murashobora kuja mu matora abarundi bahunze bataratahuka mugabo tumaze kuja mu matora hanyuma perezida Melchior agatsinda hanyuma umugambi sa wa nyafurodebu ugatsinda ukaronka intebe nyinshi mu nama ishinga amateka nta minsi ibiri yaheze tutabonye abarundi benshi bari bahungiye mu Rwanda bari bahungiye muri Tanzania bari bahungiye muri Congo batahuka ngahi Burundi bagiye gusura komba n'ugwimo gwacye gukurikira inyuma y'amezi atatu urumva uko guhindura mu ntware biciye ku barundi bonyene byaratumye abo bari hanze bizigira ubu rero ibi byerekeye ibyo bantu bahindura ejo bundi nari kumwe n'abantu bahuka b'abakatolika mu ikwandiro ryabo bari bafise ingozi narasiguriye ico umuntu atizo kwama afise ku mutima imbere yuko aja gutora n'ugende gutora mu musunikano n'ugende gutora ugira ngo reka nje kwirabira abatamba n'ibiki iyo hageze amatora zuriha akanya ubicisha muri ajya amahwaniro bagirisha ariya mamitingi ubicisha mu maradiyo ubicisha hehe kumenya ibyo abo baje kwitoza bemera kuzokorera abantu baho baje kwaka majwi ari uwitoze mu ikomine wumvirize neza
imigambi bafise
migambi bafise ari uwitoza mu bashinga amateka ubyumvirize na cyane cyane ari uwitoza ku mukuru w'igihugu wumvirize imigambi afitiye igihugu hanyuma uzogende utora urazi imbere ya byose iyo migambi kuko niyo ese ikazogufasha kuraba yuko ibyo yemeye abikora uko nawe upfuye kugenda ugapfa gutora gusa bunaka namushimye kuko no munsi yambaye ukucyoge kuriya inyuma bizo kugora kumenya ugira uti nzogenda gupima yuko ibyo yemeye abikora gute ibi rero ngo byiye ntibibwirwa se na rede gusa bibwirwa abantu bose bazokwitoza baba abari mu mugambi uri ku butegetsi muri kino gihe baba bagira bati harageze natwe uko twoshikirwa tubisaba abarundi bazorare imigambi nayo ikabifatiye kubigoye abarundi mu gihe cya none kandi ibigoye abarundi mu gihe cya none sinzi ko rwogira ngo nico kimwe n'ibyo ari bagoye mu 2015 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2010 cyangwa ibyo ari bagoye mu 2005 usanga hari byinshi nyabuna abarundi je ndabwire ndabahanure muze muraraba muze murumviriza haba muraba ikwiye migambi itomotse koko ari migambi ije izobatuma muva muri izo ngorane muva mu bwo bukene mufise muri kino gihe
bashobora no kubaza ibibazo kubyerekeye iyo migambi nyene
ego ashe ni kuyibaza nyene bakayibaza nico gituma kenshi usanga yageze guhiganwa na cyane cyane kubariganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'ahantu hari amaradiyo nibonesha kure biteye imbere bahora batunganya ibiganiro bihuza abagiye kwitoza wewe uri hiyo muri Amerika urabibona muri kino gihe
nyine
mu gango wa demokrate abantu bashika 20 bagenda kudora sigura amaboro boro haragenda bikura mwagira bati nyabu na hambaye nka babandi bati harababa bati saha iwacu bakavamwo hamakazoshika wasigara umuntu we cyangwa babiri baheza bagatogwamo rero nabigenewe urumva abantu abagiye bumviriza baba bagiye abona ibyumviro byabo bagiye babona imigambi yabo bagatora rero imigambi imigambi ikaba mugashe umuntu agenda ayivugira agenda ayishira imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiwe neza Kwizera matwumva ku ijambo Kwizera mwatwumva
ndabumva neza
muri hehe
ndi mu Rwanda ku Kacyiru
ya kandi kazina kawe ninde
na John Brice
duga ku ijambo kibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku byimviro eka n'imigambi kwirashikizwa n'abanyapolitiki batandukanye barimo abarongoye amashyirahamwe yatagira icyicaro atagira inyungu za politike eka twatumiye umutegetsi yanonose politike Burundi nawe akaba ari perezida w'intunganya yahoze twara Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
najya ngumushimire ijwi rya Amerika politike z'i Burundi mu gihe twitegura kwinjira mu matora 2020 nagira ngo mubaze utubazo hari ibindi yaravuze mu kanya ko mu gihe i Burundi bwa butegura amatora batekereza ku barundi bari hanze bagiye hanze nk'impunzi ariko ngaha nibazo ndetse haba hari kwibazwa ikibazo gikomeye u Burundi bufite b'impunzi ko gishobora gutinza igihe cy'amatora nicyo kibazo wenda najya mvuge najya mubaze wenda atekereza iki ku matora agiye gukorwa mu gihugu cy'u Burundi ko igihugu cy'u Burundi byaragaragaye ko mbere y'amatora hagiye haba ibintu bitandukanye by'urugamugambo abaho guhindura abayobozi b'inyamakuru aho i Burundi abenshi badashyigikiye leta cyangwa se batavuga rumwe na leta bakavuga ko ihindurwa ry'abo bayobozi ryaba rifitanye isano no kugira ngo umugambi uri ku butegetsi wigarurire ibikorwa biri ku za leta by'ishyaka riri ku butegetsi kandi se byaba bitazagira ingaruka nyuma y'amatora azaba mu Burundi wenda hatabaho kumvikana kw'amashyaka cyangwa se imigambi izaba yari yaharaniraga imyanya kuba perezida w'i Burundi nige najya ngo munsobanurire
murakoze Kwizera reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganya gira icyo avuze muravuze cyane cyane ku kibazo cyo gutunganya amatora impunzi zikiri hanze kandi ikibazo mutitasobanutse neza kivuga ko ariho abarongo ibinyamakuru bahinduwe reka tumubaze niba ayo makuru yo yayaze
hari ikibazo n'uze chimpunze n'akivuze yuko no mu Burundi cange mbere mu banyapolitike cange abandi bagenda bakurikirana ibibazo byo muri kino gihugu cacu harabagira bati mbega ayo matora impunzi zitarataha ashobora kugira icyo ashitse ko gikomeza ukwizera ukwizerana hagati mu Burundi ngwanuye kandi yuko koko muko amabwizwa y'igihugu cy'u Burundi yaritegekanya impunzi nta burenganzira bwo gutora zifite ariko amatora agenze neza akabyara intwaro ubutegetsi bwiza birashobora gutuma icyo kibazo cy'impunzi giheza kikaronga inyishu nababwiye ibyabaye mu mwaka w'1993 1993 igihe hari amatora ubwa mbere inyuma y'imyaka yarenga 20 yari iheze u Burundi buvuye matora ya nyuma mbere yari imyaka isha kuri 2056 ubu rero aravuze kandi ikibazo cyo guhindura abantu hirya no hino sega nuko menye yuko mu guharanira ubutegetsi iyo bicyo matora umuntu wese agerageza gufata ingingo yibaza ati izi ngingo nizo zizomfasha kugira ngo ndonke amajwi menshi ariko hari aho ubitegura gutyo ugasanga kimwe wagira ngo ushaka gushikako kigezeko ugiye gusoma ibyitwa shingiro bya Repubulika y'u Burundi mabwiriza jewe nzi haraho hategekanije yuko ibyumviro byose muri politiki mu by'ubutunzi mu by'imibano bitegerezwa kugira uburenganzira bumwe bwo kumvikana mu bimenyesha makuru byegamiye leta ni ukuvuga iradiyo y'igihugu televiziyo y'igihugu ibinyamakuru byandikwa ubumwe Nouveau du Burundi n'ibindi kugira ngo ibyo byumviro byose bishobore gushikayo iyo hagezeho amatora umugwi ujeje gutunganya amatora utegereza gutegekanya neza ingene imigambwe yose abayiganwa bose bashobora kuronka uburenganzira bwo gushikiza ibyumviro byabo
n'umwanya ungana
aba rero batugwa gashyirwa muri ayo mabanga uzogenda agakora kubiri n'ibyo abarundi bazobona yuko ajanywe n'iri ntumbero
yego
handi jewe ndabonota ku mwikomo ndabonotera ibyatsi ngo nuko ari mu mugambwe uyu cyangwa uriya bashyize hariya nzomurabira kujya azokora yakora aja muri ibyo abantu banuganuga bikariyo tubona ko ashyira imbere nzogira nti wahubye wihenze niyo bikora neza naho nzogira nti laba bwa bundi bamwe bavuga ngo ko we uba mu mugambwe uyu n'uyu tuzokora neza uraberetse kushobora gukora neza aha nibutse muri kahise ka kino gihugu ndiramvuga izina ryiwe kuko uyu akoze neza no kubivuga mu mwaka w'1993 hariho umushingantahe Kanyenkiko Anatole yari umukuru w'igisagara cha Bujumbura hanyuma rero amatora amaze kuba agahera perezida Melchior Ndadaye yatowe aramwandikira ubutumwa bwo kumukeza yakoze rero muco bita mu gifaransa le comportement républicain yigenjeje guwemera republika ati abarundi batoye ntawe uriho gushima uko abarundi batoye mugo mugambwe wiwe hariho umuntu yitwa Mukashi Karori yaramwitukiye aravuga ngo yagiye gukeza ngo abatowe muri Frodebu mu kandi badatanye umugambwe oya iyo ugiye kwitoza n'ubundi
ndabona
abantu genda mutima witeguye hamwe uwutsinze nawe ugira uti reka ndamubwire nti watsindiye abarundi ndagukeje
iyo niyo nyifato nziza muri politike ndabona kanya katujanye turatufise abanywanyi Joseph mwiriwe neza
Mwiriwe Frederic Mundikize.
Mwiriwe neza, kanya gatoye cyane gukose ikibazo cy'imvira.
Nagawazo ariko bazo ndamukirize uwo nyakuba Silvestre ntibantunganya.
Yarakumva duga ku ijambo?
Nk'umunyapolitike w'inararibonye nakabazo k'amatsiko.
Yego.
Niba nta tegeko ribakumira namwe mwiteguye gutanga kandidatire muri aya matora y'2020 sawa kabazo kanje nako murakoze.
Urakoze Joseph Mukanya arakwishura kuri ico kibazo ariko reka dene jambo Jean-Claude mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Muri hega Jean-Claude.
Nitwengirimana Jean-Claude akunze kwitaza Roni ndi mu Rwanda. Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru kagari ka Juru umudugudu n'Inyamigende.
Kabazo gatoyi cyumviro mu kanya gatoyi cyane.
Yego. Ikibazo namubaza ese ko mu Rwanda iyo amatora ageze tubona aba muri demokarasi. Halo.
Duga kwijambo turakumva.
Hanyuma rero iyo cy'amatora mu Burundi cyagira akaba imyivumbagatanyo ese abona demokarasi ikurikizwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa n'ukuyumva mu magambo gusa nicyo namubaza. Murakoze.
Murakoze Jean-Claude Ricard duhe n'ijambo kandi David mwiriwe neza.
Ndabumva neza.
Egome ikibazo cy'umviro
ndabanze gusuhuza mene cyubaro ibantumunganya kuko si ubwa mbere dore kuri platform ya VOA.
Egome
hanyuma akabazo namubaza abari ku buyobozi mu Burundi bakunze kuvuga ko abantu bari muri senare cyangwa bahunze ubutegetsi cyangwa bari muri opposition baba bashaka ubutegetsi bafite inyota y'ubutegetsi. Ntibazani rero si ko hari ababa barahunze basanzwe bafite imyanya y'ubutegetsi tuza bari aba vice president abasoza aba ministre kubera ikivugo nk'iyo ngiyo neza kandi n'ubundi mu kutemeranya n'ubutegetsi ibyo gukora bari ku butegetsi imvugo nk'iyo ngiyo yakosorwa gute ko n'ubundi baba
Murakoze Joseph President Ntunganya ikibazo cy'ambere cha Joseph abaza niba muzo kwitoza ni kibazo cha Jean-Claude avuga ko muri demokrasi mu Rwanda iyo hageze amatora ika demokrasi ibonekeza mu gihe mu Burundi hacaba imyirekano akaba hari rero na David ikibazo cyo cyanyuma imvugo z'uko abanyapolitiki batavuga umwe na leta bari ko barondera kenshi na kenshi ubutegetsi kandi bari bawusanganywe duga ku ijambo mu kanya gatoyi cyane rwose ibyo bibazo bitatu.
Yego jewe uyu mwaka mfite imyaka 63 ni ukuvuga yuko mfite imyaka indekurira ubwa mbere ho gutora kuko ndabumva kugeje imyaka 18 ubwa kabiri mu biraba imyaka nta kibazo na kimwe cyo kwitoza cyaje imyaka ikwiye hanyuma mu biraba ibindi ufatiye ku isaba n'amategeko ndibaza ko kugeza uyu munsi atana hamwe jewe nimiriwe kwitoza ariko rero si kuri iradiyo ijwi rya Amerika noza kuvuga ngo nzokwitoza ha cyangwa nzokwitoza ha
ubitangaje kuri iradiyo president twogeye.
Oya ni hagira umuntu azobitangaza ibyo azotangaza aramutari ibyo azokora
umutegetsi wese afite iyo migambi abitubwiye kuri radio ijwi rya Amerika tukaronka iyo nkuru bwa mbere uwo mutegetsi wese twabishima wari we wese
nibyo ashika bazobabwira bikeneye nuko hafa rero tujye kubibaza ahubwo na icyo cyurumba yuko cyoroshe ati mu Rwanda hariho demokrasi ati mu Burundi harakunda kuba imyivanga ibyo kwivangatanya sinzi ngira ngo ashaka kuvuga bimwe byo mu 2015 siko byamye biba mu Burundi egome icyo yovuga gusa nuko mu Burundi inyuma y'amatora yagiye aba kuva mu mwaka w'1961 amatora yagiye akurikirana n'ingorane twarabonye ingorane zakurikiye inyuma y'amatora yo mu 1961 aho baca bagandagura umuganwa Rudolf Kabore twarabonye ingorane zakurikiye amatora yo mu 1935 imbere yaho habaye igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere Cyeringenda Ndumwe hanyuma yaho yayo matora hari ingorane zatikije inganda mu gihugu kwa rwo nyivyabaye inyuma y'amatora ya 93 naho nyina ari bigoranye ariko mu 2005 ntangomeze zabaye mu 2010 harabavuye mu matora baranka kubandanya kandi aha aje ndavuga nti barafashije umugambi CNDD-FDD gutsinda iyo 2015 harabaye ingorane koko zari zishingiye ku byo abantu bagenda biyumvira aho bahagaze ku byerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko je twibaza yuko ibyo byose ari byo abantu utegeje gukuramwo inyishu ingendo yabo kugira
ngo amatora
azabyara ibintu byiza
yego cyane cyane amatora y'imirije
yego ibyo muri bya muri cyane nabo
ndabona kanya katujanye president ntanganya
ndaheje abari ku butegetsi birashika si mu Burundi gusa urashobora gusanga umuntu ejo yari ngaha higeje akaba ngaha ejo yari mu banza bwa kutegetsa mugasanga agiye muri opposition ivyo ni ibintu bishika igihambaye gusa nuko umwese agenda abikora yagiye guhiganwa yubaha akubahiriza amabwirizwa y'igihugu
akabazo kanyuma kerekeye cyane cyane amakuru yatangajwe n'abandi barundi bahurikiye eka mu muhari mushasha umuhari mushasha basavye ko eka inama mpuzamakungu ijeje umutekano yo remera Burundi kugira ngo bwunguruze amatora eka uwo muhari ukaba wavuze kandi ko urungikwa n'inteko ivyo bibazo mwavyakiriye gute
jewe so tamo pagaze nuko turatera imbere igihugu aho kigeze wogira uti uno munsi ndahagaritse amatora uyu munsi bega Burundi mwakuza bwo twagwa gute mwoca mugenda muri bimwe bya sokwe niruze kugira ngo mbe ubintwaro mfate kibanza gute narabaye muntu wari mfate kibanza inyuma y'impfugwa mikyo ndataye ndabona ibintu bindi bigoye siyo nzira nziza ahubwo icyo abantu boharanira muri aya mezi munani asigaye kugira ngo matora abe nuko umurundi wese mbona ndadondagura nukuri wo kwigurura umutima kugira ngo aho hari ibibazo bagenda bironderera umuti mugabo bareke bene Burundi bitorere bo nyene abazwarongora mugabo mu mahiganwa asukuye neza
kugurura imitima
guhagarika amatora iyo sinzira nzenda gatonyi ntawe ndo yihanura jewe president bantunganya
kugurura imitima ni ikintu gihambaye cyane gose nakamuga komeye muteye president Sylvestre Ntibantunganye ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoye kugira muhe kiganiro iradio ijwi rya Amerika turashimiye engineer Maclean yadufashe mu bwizuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yiganije kiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mukashikiriza izimbere vyanyu ekani ibibazo vyanyu turashimiye naba nyuma y'iradio ijwi rya Amerika bose bakurikiranye kiganiro cyacu muri sanga mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Ich bin ja Amerika. Ja bye, so wie so chachu. Radio, ich bin ja Amerika. Ja bye, so wie so chachu. Muguche, igihugu cy'u Burundi. Ja bye, so wie so chachu. Mugutangi jambo, ubanyagihugu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo